ufisa mamiri ya lidi mufuku shakuru tunze wiki uzo temba gara wiru kuhunge jose wikufe kubusa nuzo vuga kwa niko hizi giturile ilu wamuri ya lidi mufuku shaugiri kizuchiza shaugiri ima nizo zilisambure vjose osigari wiku urasi kandi we watu mnima nizi ila kukole vichimi nda kugiri faraoni kugira yemele ya banje kuona ayabona bama kwa ima na wengfura niwe gie kuona tibira kome yeneho ya wanye vila kome nero ni tukaba turo nuno mwusi hali habiri kwa balari la tukanuma ni mwugire ngo nubu sarama ni mwugire ngo nubu sarama ni mwuzirikane ili jambo jandi sabarundi kwese tuzirikane izo dutegerezwa imbere y'Imana dutegerezwa iki umwe wese ku ruhande rw'iwe imbere y'Imana ategereza iki rero twakoranye nyine kugira tuzirikane tuzirikane izo dutegerejwe tuzirikane umwe wese ku ruhande rw'iwe jewe inama nayikoranije kuko nuko abaye nango mugabo ngabo sasa ziba teva jamu jewe nasi tugwego numva kabisa yuko nofuma njaho mu isoko nkabira bose bambona meze kuri langata kona barundi bantora bakashire mbere yango ndabarongore ngasanga nka 14 buzemwe n'ibihuri buri abantu 50 bari ko barabye bari zari iki utuga ngiro mukuru w'igihugu wacu iki wagira iki uru na cyane cyane uzirikana neza icujejwe uzirikana neza icujejwe ugazusanga bose bariko barabira umuto akarira umukuru akarira bose bakarira muri icyo gihugu burera ku mukuru w'igihugu arira umwe w'igihugu akarira umunyamahanga arakeneye Burundi akarira icyo gihugu ni cyahere kandi nza kubera ubutunga icyo gihugu cyitwa nk'iki tasha ukwega umuriro Imana yaraduhaye amahoro turagenda nk'uko umuntu duce dushaka ukwega ubunyenyi ubutukwega kwega mugabe ngira ngo umukuru w'igihugu ari nzima nizoza umukuru w'igihugu ari nzima nizoza mugabe urazi iyo yishiki ingene bigeze yumvire ndagenda muri komini nyari cyo yari umukuru w'igihugu twebwe ingorane dufise n'ikibazo cy'abacamanza ubukene dufise tubutewe n'abacamanza ubuntu kira kurubanza utagurishije impende utagurishije inka utagurishije itongo ntugitungane bizo ubukene bwose rero ubona dufise ntuturondere ngo twe turabakoze turakora turorora turarima mugango byose tubihereza mu bacamanza ubukene dufise uko nyine rese turambira ngo ntumwamuzuka ndi mu ntara zinyuranye ngo ubukene dufise tubutewe n'abacamanza abacamanza bacari ubukene mu gihugu bigenda gute abo ni bantu abantu bakabwira bati ni hamwe ubona ubwicanyi buri kubara muri iki gihugu buterwa n'abacamanza hamwe iko muravuga ngo sibyo kandi ni ya pato justice publique iriya justice privée iya nta mucamanza ariho baramwicira ya cyarubanza akamucamanza wa mu gihugu hari n'igihugu bacyicira urubanza arambwira ati niba mubona ubwicanyi buri kuba mu Burundi buterwa n'abacamanza cyenda genda ndarondera ndasaba amategeko yose asanga urwego rw'ubutungane mu Burundi ruriho ndarusoma neza ingene rutunganije nsanga urwego rw'ubutungane ruriho muri iki gihugu nukumuka yuko abene igihugu ntari ko bidogera urwego rw'ubutungane ruriho rubuze abacamanza
ubutungane mu Burundi buriho dusaba amategeko yose buriho kandi butunganije neza tubuze abacamanza murabona aba bantu bari muri akumuringa ubunyene bwohinduka ubunyene ubu Uburundi bwaca bugira amahoro atagiye uko angana kujya muniteguye guhinduka mwebwe ubunyene urabona ko mungana aha muri iyi nzu ubunyene gutiba mwera ndayoza mwese agaca bahita nko kumwe yagenda ba batumwa cumi na babiri agacaca mumwe wese Uburundi bwaca buronka amahoro iyo mana twahamagaye yicare ngaha mu Burundi
none dusubire kuyihamagara gute
none tureka guhamagara shetani n'imana bigahuriraho ntishobora kukugunda wa mugani wa Lafontaine ngo urubanza rwa marukukire wiganje mu kirundi niko twabisoma twiga muri yangamukama ese nahere muri yangamukama ngo urubanza rwa marukukire wiganje ngo udafise amahera ntoronde iyo banganya amahera naho uca rubikwa muri banki ngo urarura bukavuga uti jewa bakaguha amahera bati ntiruje mu ngiro runyegeze cyo narafashe ingingo ndavuga nti iyi myidogo y'abenegihugu tuyitorere umuti hanyuma hamagara abari mu rwego rukuru n'amankuru y'ubucamanza abagize ibi biro kuko nibo ba urwego rukuru rw'igihugu rw'ubucamanza tuti rero tugerageze mu kwa mbere ntihagire imanza na zimwe zizakitugashiye ko mu kwa mbere rutangure bishasha ntihoba hari zingahe twige amayeri y'ingere tuzimara bati nk'ibihumbi bibiri na tugende kugira rusasuma imanza ibihumbi mirongo ingahe z'amahama amajana imanza ayihumba amajana abiri na mwashyize mu mabanki duto kumuka ngaha ibihumbi amajana abiri na mirongo z'abagashyire ko muri hehe murumva bati ibihumbi amajana uno munsi bashatse bo kwicara mwumva hari n'ibakaruzi ngaha fata umubyeyi ahitanwe n'abana biwe bajya kurwana kugira ngo ubutungane bw'abutungane umubyeyi wese n'abana biwe batonde mwumva n'abarundi bangana iki bagira bicane bitewe n'ubutungane bitewe n'ubutungane bitewe n'abacamanza ngo mwakinyegeje mu kabati izo ari zizwe ofisiyele zari ibihumbi bingahe mwabinyegeje mu kabati we mata we tsha mungira ngo mubuze miduka mwaje tsha mukaba miduka zwa tsha kuzi kura sara tinyeke kunyeke zuru banza wachitse ngo tit ngo guhafanisha mungira ngo reka ni hahere ni akibiri guce tusi ukazibona inka hehe tsha nasuye gutoda ari arahete tsha itse ni akibiri rubanza kwa maruko kiwiganje dawe namo zimuri yali dikumufuko na uzoti tenda vi sinari nzi ko inkuru ikomeye ari ubutungane none se n'umuhinde afite basi musikari mu byondo na nagiye sishobora kwemera jewe kuba umukuru w'ihanga ntibikunda
itinyegezwa izo nka ntaguca ngo nuko ngo mbona ntaho ndarucuru ngo urabona mujya mujama wanje urabona yamuhaye miliyoni ijana none sindarutsa kuko guhava atsindwa ngo ujya n'umugenzi ngo ujya n'isi abandi bakumvikana ingene bajya ibya leta umucamanza akaja hamwe n'umwavoka wurya bakumvikana ngo leta koshobora kwiba miliyari zitanu tuzoca tuyagabura gute amahera yo kubatsa amashuri yo kubatse ibitaro yo kubatsa amabarabara yo kuzijya miduga muri ko muravuga ngo dukeneye imiduga mugabo mwahereze kwiba ya mahera y'igihugu yo guze wa muduga
dukeneye gukorera ahantu heza
mugamo hejeje kwi miliyo ari bitanu zo kubaka ahandi gukorera mujinama ushobora kumbwira ngo waretse gucimanza kubera habuze umuduga mu gihe wewe wagiye inama yo kwi miliyo ari 10 leta
cyera hebi sara mwiza mwiza none muheze kuyiba mwashyira umufuko yanyu muca muvuga ngo igihugu nikibahe kiyakura hehe ko yararya nyine abantu baratunduye amarira yabo yarashikiriye ndavuga imbere yuko ndira reka mbazegeje ndirira imbere yabo nina sagari barubura kigongwe nzota mpeba ana kigongwe munyumvira ndiko ndarira imbere yayo ha kigongwe munyumvira ndiko ndarira imbere yayo munyitase barundi wese guhita kuheza kubwira umuntu ngo papa ugacumuriza wa kariye agahwera kandi murenganije ari wowe umurenganije aniyumvire aho mponyora hose ku munsi nakira ibirego birenga igihumbi kandi gasangirarira buse reka basindire mu kibazo cyabo kuko mwari mwahora mubabona nta asambere jenerali y'abarundi miliyoni 12 muzobona mugabariwe n'abantu badashika n'ibihumbi icumi reka rero ko bo bataja kuri stade ahantu bokwirwa ngo barire jewe ndire mu kibanza cyabo kugira ngo mwumve ayo marira yanje basi muyumvirize basi muyumva amarira yanje kisa ku izina ry'abenegihugu ku izina ry'abenegihugu ndiko ndarira nani mwatu wari kondabaserukire abanyamahanga bafite imitahe yabo ntibakiza mu Burundi muca muca inama y'ingene murya amahera yabo ntabwo baburana mujinama ingene ngo nazana ry'amahera tubere ingene duca tuyamuzuruma nazorohaburana mukabije inama neza nta munyamahanga akiza imitahe mu Burundi muga mushaka iterambere bose barahize kuza murabona mu manama murabona rero ni muze murabwira abanyamahanga bazana imitahe yabo mu Burundi kandi muca muyabiba ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute kuzana umutahe wiwe yibwa ntagire umuburanira umurundi asigaye yanka kugira akore project ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayiyiba kandi nta wuntunganiriza none ndabihebye none icyo gihugu kizotera imbere gute muzoronka imiduga mukoresha gute muzoronka se ntare mukoreramo gute mu gihe mudashaka igihugu gitera imbere ahatagira ubutungane nta terambere ripfa ribayeho nta mahoro nta terambere ariko barishyira imanza bangana iki none nk'ubu bajya abantu bariko bica abantu kukwihora niwazoca mu muriro cyangwa ntirwe muzoca mu muriro umuntu yishe umuntu kubera yabuze umutungane niwazoca mu muriro cyangwa ntirwe muzoca mu muriro genda musome declaration universelle des droits de l'homme yaoni muri preambule sinzi ko ari agace ka kangahe muga muzosoma ahantu handitse ngo considera qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas révolté, ne soit pas contre, ne se révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considera qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contre. À la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Vous avez entendu dire, hein? Vous avez dit, 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 Ijya simwimvira ngo muri ko mukwega ngo rakomeje teze nationale cyo Burundi. Tuzofasha aga duhije ababikora bose. Kizima bona ko jewe ntashigiki abe ni gihugu to kuvuga to to ya twigire ubucamanza bwanjye mwese ni mutanga imiliyoni cumi n'imwe zibakonda gatwa abantu badashika n'ibihumbi n'icyana reka hari hari yumvira ngo mu bucamanza rero ngo bavuze ngo ntawuvugiriza ok so mubwirizwa shingiro ubucamanza buca imanza ku izina ryande ah ok bigize nabo bica bigenda gute
bizi abacamanza n'umushamwa bende gihubudaha uno munsi bari babize barabagereze ngo muzice none mwase kuzica bende gihubazoza babwire bati tubiremo tuzicire natwe nakamara mazi biriko biraba muri iki gihugu mushikira byanjye yavuze ngo mba bana bavyaye je navyaye imiliyoni 12 none muri izo miliyoni 12 haduke mu fifty six nce mvuga ati murabe ndabagira ikigongwe murye abo bana imiliyoni 12 ngahe mbona nje cyo kubaragira kandi ngaha rero ga wabwira ngo muvuge ibyitwaza ntimwabibura mbe Burundi bwa bufise zero fra atafaranga na rimwe bufise igihugu bacavuga ngo ni gipfe ubu Burundi mwasanga mu kigega cy'igihugu harimo ifaranga ubusa mubuze guca mwiyahura mwese guca mwese mwitagagika abo bamusa navuze bahembwa ngaha bari bafise amahera ngaha Uburundi bwazutse buva kure kandi bugeze kure buzuka bugeraho ubwo kwa mwibyamwa ubwo nyene muce mu byumisha muce mu buca mu mizi erega urenganije bene igihugu igihugu bugiciye mu mizi bukiranduye imizi ushizemo uburozi gice cuma ngo cumiye hehe anice cyo ndiko ndababwira kugira ngo ejo tuze tumenye abumishije ico gita bariho mwantoye ngo seruka ibihanga ry'abarundi namwe murimo mugabo tugira n'imana nicyo tubona amagambo y'abarundi tugira imana